bandanya kumviriza ijwi rya America isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu iganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumwe na Jo Diane ni nahazwe ngiye kwashikiriza amakuru tubafitiye tukayahera kuyagezwe hirya nino ku isi na Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, tureyahera ku mugabane wa Afrika muri Guinea. Abasirikare muri Guinea bavugiye kuri televiziyo y'igihugu ejo ku munsi w'Imana ko bahagaritse Perezida Alpha Conde, bongera bavuga ko basheshe ibwirizwa shingiro ry'igihugu kandi imbibe z'igihugu zaba izo ku butaka n'izo mu kirere zicungerewe. Itangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi ryavuze ko igitero ku kirimba cy'umukuru w'igihugu Conakry cyasubijwe inyuma. Irengero rya Alpha Conde ntirizwi gushika ubu. Itorokanzo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ryavuze ko umunsi w'Imana ko ryaronse isanamu ya video yerekanye Alpha Conde yicaye ku ntebe akikujwe n'abasirikare. Abanyagihugu barerekanye akamwemwe mu mabarabara bavuga ko banezerejwe n'ico bise kudeta yagenze neza. Leta ya Tanzania yarahagaritse mu kiringo cy'iminsi 30 ikimenyeshamakuru cyandika inyuma yaho cyandikiye ko umugabo yagirijwe iterabwoba aheruka no kwica abantu bane ari uwo mu mugambwe uri ku butegetsi. Igipolisi cyavuze ko uwo mugabo yishe abapolisi batatu hamwe n'uwundi muntu umwe akorera ishyirahamwe ryigenga ricungera umutekano ku murwa mukuru w'ubutunzi Dar es Salaam mu kwezi guheze. Ku munsi wa gatanu ikimenyeshamakuru cyandika Raia Mwema cyavuze ko umutanzania Hamza Mohamed yishe abo bantu ari bo mu mugambwe cyama cy'amapinduzi CCM Perezida Samia Suluhu Hassani yamukamo. Umuvugizi wa leta Gerson Musigwa yavuze ko icyo kimenyeshamakuru cyahagaritswe kuko cyatanze amakuru ajuragiza abanyagihugu kandi aciye kubiri n'amategeko hamwe n'akarangamutima k'umwuga wo kumenyesha amakuru. Muri Afurika kandi abategetsi ba Sudani barafashe ibigwanisho ku kibuga cy'indege cy'i Khartoum byari bishitse bivuye mu gihugu kibanyi Ethiopia bije n'indege. Itorokanzo ry'amakuru rya Sudani Suna ryavuze ejo ku munsi w'Imana ko byafashwe bishikanywe n'indege y'ubudandaji ya Ethiopia. Ikimenyeshamakuru Suna cyavuze ko abategetsi bavuze ko ibyo bigwanisho bifise amamuko mu Burusiya byashikiye muri Ethiopia mu kwezi kwa gatanu 2019. Mu kwezi guheze abategetsi ba Ethiopia baraburijemwo igitero cy'imigwi y'abitwaje ibigwanisho bavuga ko yaronkejwe imyimenyerezo ya gisirikare kandi gahabwa n'ibigwanisho na Sudani.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muyavuga mu makungu hanze y'umugabane wa Afrika, bombe y'umwiyahuzi mu manuka bushira uburengero bwa Pakistani mu ntara ya Baluchistani ejo ku munsi w'Imana yahitanye abasirikare bashika kuri bane hakomereka n'abandi 18. Umuhari w'abarwanyi b'abatalibani witwa Tehrik-i ukorera muri Pakistani waremanze ko aribo bakoze ico gitero cyabaye mu gatondo ka kare ejo ku munsi w'Imana. Muri Afghanistani abategetsi bavuze ko indege zishika kuri zine zari zitekanijwe guhungisha abantu amajana basigayeyo mu gihugu zimaze iminsi byaranze ko ziva muri icyo gihugu. Umutegetsi wa Afghanistani akorera ku kibuga cy'indege i Kabul yavuze ko abo bantu bategekanywa guhungishwa barabanye Afghanistani. Yavuze ko benshi batari bafise impapuro z'inzira. Ariko umushingamateka w'umurepublikani Michael McCall yavuze ko uwo mugwi w'abo bantu byanse ko bava muri Afghanistani harimwo n'Abanyamerika. Yavuze ko bari bicaye mu ndege kandi abatalibani babagiye kuva mu gihugu.
Haruize Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio atruvewa akaburungu com. Chuti bakunzi bacu nongenda bashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika ikaze mu gice cha kabiri c'amakuru tubafitiye muri kano gatondo ingingo nkuru nkuruzi yagize u Rwanda rwemeza ko atamunyagihugu ruzotegeka kwicandagisha virusi ya corona
ntabwo kwa hatera abantu gufata urukingo tutanazifite rero ntabwo ikibazo turakigira ikibazo dufite kubona inkingo zihagije ngo abazishaka bazibone.
Uyu ni President w'u Rwanda Paul Kagame mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ejo kwa Mungu. Ayandi madosiye President Kagame agarutse ko murayumva handi hato mu gihugu cy'u Burundi naho mu ndwiza amashuri aratangura abana bose biga amashuri y'indaro bagategekwa kuzobanza kwerekana ko atabwanduga corona bafise. Aya makuru yose rero duce ku masonga turarambura mukanyi sase muwe hafi ya maradio yanyu. Eka makuru tubafitiye tuyahere mu Rwanda aho president w'ico gihugu Paul Kagame avuga ko igihugu ciwe kitazoshiraho amabwirizwa asaba abantu kwikingira ikiza ca COVID-19 kugira ngo bahabwe ama service atandukanye yabivuze ejo kwa Mungu mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru rigizwe ahanini na mpuzamakungu aho yagarutse ku madossier atandukanye arimwo ay'ingabo ziwe ziri muri Mozambique iya Kamashu Pegasus gasuma urusaku mu telefone y'abatavuga rumwe na mareta andukanye hamwe n'abamenyesha makuru ni ya Paul Rusesabagina atavuga rumwe na leta ya Kigali. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yadukurikiraniye ico kiganiro cha President Kagame.
Mu kiganiro mukuru w'igihugu yagiranye n'itangazamakuru kuri iki cyumweru kibanze cyane ku bibazo byabajijwe n'ibitangazamakuru mpuzamahanga aho byagarutse ku cyorezo cya COVID-19. Umukuru w'igihugu yabajijwe niba hari itegeko risaba buri munyarwanda wese kuba yipimishije COVID-19 mbere yo guhabwa serivisi akeneye. Perezida Kagame yabisubije muri aya magambo.
Ntabwo kwa hatera abantu gufata urukingo tutanazifite rero ntabwo ikibazo turakigira ikibazo dufite kubona inkingo zihagije ngo abazishaka bazibone. Ikindi nasubiza nuko kubigira gahato kw'abantu bagomba kubona inkingo byo wenda bizanagira igihe biba ariko ngira ngo bizabanza guturuka no hanze kurusha ko bituruka mu gihugu kubera ko hasigaye hariho uburyo bugenda buza bugaragaza ko ibihugu bimwe bivuga ngo umuntu utarabonye urukingo rwa COVID ntazaza mu bihugu byabo.
Mukuru w'u Rwanda kandi yanagarutse kuri gahunda igihugu gifite cyo kubaka uruganda rukora inkingo zirimo n'urwa COVID-19. Perezida Kagame avuga ko iyi gahunda u Rwanda rwayitekereje nyuma yo gusanga inkingo zarigumye mu bihugu bikize.
Inkingo ziboneke rwa COVID ibihugu bikize ibihugu bikomeye byo byahereye uko bibona urwo rukingo ibihugu bya Afurika u Rwanda turategereza igihe kirekire cyane naho dutangiriye kubona urwo rukingo biza abantu barembye abandi babona inkingo twe tugomba gutegereza ndetse naho tugiye kuzibonera tuzibona ari uko twasabye tugasabiriza ubwabyo nabwo bituma umuntu aremba asaba ariko iki cyorezo cyaje gifata isi yose bya bihugu byari byaramenyereye gutabara nabo bari barageze icyorezo rero ngo ikiza nuko twakora inkingo hano natwe muri Afurika ndavuga ntabwo ari u Rwanda gusa.
Perezida Kagame kandi muri iki kiganiro yagarutse kubo yita ko bakomeje guteza urusaku n'igitutu ku rubanza rwa Rusesabagina ubufungiye mu Rwanda. Perezida Kagame asubiza kuba baravuze ko yahoze n'inshuti ya Rusesabagina ngo akaza kumwihinduka. Mukuru w'igihugu yavuze ko bahuye inshuro imwe gusa. Perezida Kagame yanagarutse kandi kuri filime Hotel Rwanda yagiraga intwari Rusesabagina. Perezida Kagame avuga ko kugeza ubu Rusesabagina ataburanishwa kubera filime cyangwa kuba yarakinnye muri iyi filime. Mukuru w'igihugu avuga ko Rusesabagina ashinjwa kugira uruhare mu mitwe yitwaje intwaro n'iterabwoba yahitanye abantu batari bake. Umukuru w'igihugu avuga ko icyo abateza urusaku bazakora igitutu cyose bazamura bitazabuza ko azaburanishwa n'urukiko mu butabera bukwiye ngo nta kizabihagarika. Mukuru w'u Rwanda yanavuze ku ngabo igihugu cyoheje muri Mozambique, asobanura ko igihugu cyari gifite ikibazo cy'umutekano mu cyuterwa n'ibyihebe. Perezida Kagame yavuze ko ingabo z'u Rwanda zafashije iza Mozambique kugarura umutekano mu bice bimwe by'igihugu ko kandi bitararangira.
They had already secured Cabo Delgado, and then they have taken it over, and they were planning to take over another, to move to another province called Niassa. Already, I mean, Cabo Delgado is three times the size of Rwanda. President of Mozambique, they requested our support to work together to deal with this situation, which we thought we had it in our means to do it. Sometimes it doesn't require as much as people think. It just requires people determined, well-resourced to a certain level, and which we thought we had. So we agreed to work with the Mozambicans to free their area and the people there who had been suffering for 4 years.
Aragira ati bamaze kugarura umutekano muri Cabo Delgado ndetse ubu baritegura ubu kujya mu yindi ntara yitwa Nyasa. Perezida wa Mozambique yaratwiyambaje, turebye dusanga dufite ubushobozi bwo kugira icyo tubikoraho. Rimwe na rimwe nta nubwo bisaba ubushobozi bungana n'uko abantu babyibaza. Hari igihe bisaba ko abantu baba bafite ubwitange buhagije ndetse n'amikoro, kandi twararebye dusanga tuyafite. Bityo rero twarabyemeye dufasha Mozambique kubohora akarere aho abantu bari bamaze imyaka ine mu kaga. Perezida Kagame yanagarutse ku kibazo cy'abantu bakunda gushinja u Rwanda ko rwaba rukoresha ikoranabuhanga rya Pegasus mu kuneka no kumviriza amakuru y'ibindi bihugu. Umukuru w'igihugu avuga ko abashinja u Rwanda mu gukoresha iri koranabuhanga bakwiye kujya kubaza ba nyiri programu niba u Rwanda rwaba ruri mu mubare w'abayihawe. Perezida Kagame avuga ko nta gitangaje kiri mu bahimba amakuru nk'ariya, kuko u Rwanda rumaze imyaka myinshi rwumva ibirego byinshi bidafite ishingiro, kandi ko nta mwanya wo kubisobanura uhari. Nta koranabuhanga rya Pegasus riri mu Rwanda, kandi nta niri hakoreshwa. Ngo igisubizo rero kikaba ari oya. Usibye abanyamakuru baba mu Rwanda bari kumwe na Perezida Kagame muri iki kiganiro, humvikanye n'abanyamakuru b'itangazamakuru bikomeye ku isi nka CNN na Jeune Afrique, nabo babajije ibibazo umukuru w'igihugu. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Assumpta Kaboyi, urakoze. Tuve mu Rwanda tuja mu Burundi. Buvuga ko bwiteguriye gupima virusi ya corona abanyeshuri biga barara ku mashuri atandukanye. Imbere yo kwakirwa, umwe wese azotegezwa kubanza kwerekana urupapuro rwemeza ko atanduye virusi ya corona, bakazopimwa hagati y'itariki ya 14 z'uku kwezi kwa 9. Mugenzi wacu rero Juri Kaneza akora mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya, abaha iyi nkuru.
Bwiza bushyanganje bujejwe amagara y'abantu niwe yabitangaje ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa gatanu ku muhingamo. Yavuze ko umunyeshuri azoba arekuriwe kwinjira mu ndaro wenyine ari uzoba afise ibipimo vyerekana ko ata bwandu bw'umugera wa corona afise. Muganga Jean Bosco agira uko ushaka yemeza ko utunenge twari twibonekeje mu gice cya gatatu cy'umwaka w'ishuri uheze, aho hatangura gufatwa ingingo yo kubanza gusuzuma abanyeshuri bo mu mashuri y'indaro bavuye mu biruhuko. Ubu twatorewe umuti, uku niko abisigura.
Ugambere twari twabahaye iminsi itatu gusa, mwumvise ubu ko twagize iminsi itanu. Tuzopimira mu burere bwose bw'ubuvuzi mu gihugu cyose cy'Uburundi kugira umunyeshuri yipimishe ahari hose. Ibitaro by'ubuvuzi dufise bikaba birenga 48.
Muganga agira kwishaka avuga ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi yemeza kandi ko ibintu byose bikenewe kugira ngo isekeza ryo gupima abanyeshuri rigende neza bihari.
Tuzosha turaba ingene kongereza abapima ababe benshi muri ivyo bisata, hanyuma ibicanye n'ibikoresha twobahumuriza birakwiye, n'ibicanye n'imiti nta kibazo dufisira kwiye.
Ijwi rya Amerika ryashimye kumenya uko abavyeyi bakiriye ingingo, maze gyegera bamwe mu ntara za Bubanzana c'ibitoke mu buraruko bushiburengero. Barayishima ariko bagasaba ko haba izindi ngingo mperekeza.
Aho bicara mu mashuri, aho baryama, birya bintu byo kujya amajyama nabo. Ubona byo atari kibazo nk'ikindi. Corona kishobora kuzana naho nyine. N'ingingo zikurikira mu mashuri n'uburaro nazo nyene zigwe.
Umwana agiye agwaye ni ngorane ku bavyeyi. Atanduye nituze mu bavyeyi. mwisanzwe ingingo twayakiriye neza nk'umubyeyi afite umwana ucyaje mu kigo cy'indaro
bari abatiga bataha nabo nyine bazuhava baza babasange ingorane zicara ingorane twasaba leta rero ko ahubwo yo tegura uburyo abanyeshuri bashobora kwiga batandukanye abanyeshuri bagume barundana kwa kundi
eka namwe abanyeshuri muri zo ntara niko babibona
mwese tuzogenda azi uko atakwaye
none bajya nabo baza bava inyuma y'uburaro baba hanze ntitutokwicarana ku ntebe imwe cyangwa ko tubona mu ishuri usanga intebe imwe cyangwa abantu batatu cyangwa bane tugeze kujya gufungurana ko turunda nkamenga turi mu isoko bisaba yuko tuba turi bake bake uhumva bidateranya makenga abahamurara ku matera muri batatu mukagerekerana
abanyeshuri barenga 130 ba mu ndaro nabiga bataha ariko biga mu bigo bifite uburaro niho bitezwe gupimwa nkuko ubushikanganje bw'amagara y'abantu bitangaza Haraheze iminsi mu ntara zitandukanye hakirundo na ngozi mu buraru kwavugwa abantu benshi bandurikiza cya COVID-19 hamwe no muri za Bururi Makamba na Rumonge mu manuko bushiburengero bamwe mu bahinga bagejejwe amagara y'abantu bemeza ko hisunzwe ibitigiriza abantu banduye mu ndubizina ziheze bikagereranywa n'ikiringo kingana gutyo nyene cazibanjirije habaye kwiyongera kw'abantu bandura ku bice birenga 200%. Muganga Jean Baptiste Nzoriro nkankuze munyamabanga ntayegayezwa mu cyanganje bw'amagara y'abantu kwa 2024 ukwezi guheze yabwiye amenyesha makuru ko atabiharura bigezweho ubwo bushikanganje bugira kubijanye n'abandura bakira n'abahitanwa na coronavirus
ibitigiri hariho ikigo kijejwe kuvyegeranya nibaza ko atabitigiri bihari bigezwe ko uno munsi bari baje bafise ntavyo batweretse mugaba batubwiye ko bagiye kuvyegeranya
abategetsi b'abarundi uhereye kuri president Evariste Ndayishimiye nubwo bahimiriza abantu kwikingira ntibahisha agashavu bafitiye abavuga ko abandura bamaze igihe biyongera aha president Ndayishimiye yerekagaya mu mesha makuru Ezras Ndikumana akorera itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP hamwe na radio y'abafaransa RFI hari kwa 19 ukwezi k'umunani guheze yerekaganira n'abarundi ba mahanga bari kubasozera indwi yabahariwe
hariho umurundi ababajwe cyane nuko COVID mu Burundi taratwugana muhamwumva ku maradi avugira kuri RFI arababaye ngira kare mu kwiyahura kubera COVID itarugarana abarundi umuntu akavuga kuno munsi abarundi bitaro byose byuzuye bakakironka bivuriza kubera COVID
niwe murundi umenyesha makuru wenye nasigaye arota Burundi bugwa mu manga arota abarundi bamarana arota abarundi bapfa Swatso bona COVID
rashitse neza kwitwicarije. Burundi batangaje mu kwezi guheze ko bazakinye incancho bakanazibika mugabo basigura ko batazigera bahimiriza abanyagihugu kuziteza. Gusumushikanganje jejwe umutekano ari nawe ahagarariye mu gihe igihugu jejwe kugwanya COVID-19 Jehovende Rakobuca yemeje ko uzokenera rukingo azoruhabwa ariko akiyemeza ko atacho azobaza leta ro bamutse no mugize ko ingaruka mbi. Ibiharuro vya nyuma bitangwa n'uwo mugwi vyerekana ko abantu batarenga 10 ari bamaze guhitanwa n'ikiza ca COVID-19 ku barenga 11,000 basanganywe ubwandu bwacu ku bantu barenga 50,000 bamaze gupimwa kuva mu kwezi kwa gatatu 2020 umuntu wa mbere yamenyekanye ko afite ubwandu bw'umugera wa corona mu Burundi Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri Republika Demokarasi ya Kongo igisirikare kibandanya gusaka ibirwanisho mu mihana iri muri groupement ya Bijombo turi mu burasirazuba bwa Kongo abanyagihugu baba hari kuhabera ivyo bikorwa bagiriza abasirikare bariko barabikora ko baraye bapfunze abantu indwi bongera basahura amafaranga n'impuzu z'abasivile batandukanye ni nkuru umenyesha makuru ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo muri Uvira
Bamwe muri abo baturage muri grupu mabijombo iri mu birometro birenga 60 n'umujyi wa Uvira bavuga yuko kuveje kuwa gatandatu igisirikare cya Kongo gikorera ku mugeti no mu bijombo cyafunze abantu barindwi kibanyaga amafaranga n'amatelefone n'ibikoresho byo mu nzu nuko bitangazwa na ndakize mpamyukuri umuyobozi wa societe civile mu bijombo
harabajanwa amahuzu yabo harabajanwa amafaranga angana n'amadolari 166 abaho amafaranga y'amakongomani 2,724 na 500 y'amakongomani twe tukibaza ngo se kubera iki FARDC ikorayo icyo kintu nyuma twarahavuye tuja ku mugeti abantu bamwe bararekugwa abandi bantu barindwi bagiye mu bijombo n'ubu niyo bari umugana bita mezake ni umukuru wa bungeri niho hagarariye bungeri bamwandise iteni ya gisirikare barimwe umuhungu w'umucuruzi ngo ni serwe barimwe muganga ruhosha abo bantu bose bariko bararengana abo bashakamo ngo ni abasirikare kumeze munsi mu gitondo ahantu bita mu kanogo bahajanye amatelefone bahajanye amahuzu y'abagore bahajanye amasakoshi bariko barajana n'ibitanga n'imihoro
umuvugizi umuvugizi w'abasirikare muri secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu Major Kasereka Diedone yabwijwe ijya Amerika yuko uyu makuru nta yaramenya naza kuyamenya aza kuyatubwira. Gusa andi makuru ava mu Bijombo yemeza yuko muri abo bagabo bafunzwe harimo abafatanwe imbunda, nubwo ubuyobozi bwa Societe Civile mu Bijombo buvuga yuko izo mbunda ari za local defense abaturage bigwanaho bari basanzwe bakoresha mu gucunga inka zabo.
Twarabagiye tuti imbunda zacu nizo gucunga inka zacu, n'ejo bundi ku matariki 28 barazijyanye inka FRDC yari muri 0 metre natwe kubera iki batakoze intervention kugira ngo ziriya nka zigaruke inka zigera 250 kuko itwe tushobora kwirwanaho mu gihe dutewe, kandi iyo twirwanaho ntiturwanishe ibikumwe, ntiturwanishe inkoko, ntiturwanishe imbunda.
Kuva igisirikare cya Congo gitangiriye kurwanya umutwe witwaje ibigwanisho batwigwaneho ugizwe n'insoresore z'abanyamurenge mu misozi miremire ya Kamombo, bamwe mu baturage bavuga ko igisirikare cya Congo kibasira twigwaneho ariko kikareka mayimayi na Redi tabara kandi bidasiba kubica ndetse no kubanyaga inka nk'uko byemezwa na Sebineza John, umuyobozi wa mitorite y'abanyamurenge muri Bijombo.
Iyo bazamuka baca ku Kirungwa bakagera kuwa Biziba hariho ikayabamayi kandi baba bitwaje imbunde baba zifite ndetse bakaziremana n'isoko yo mu mitamba kubera iki batarazibaka mu masango. Hariho ba mayimayi abaredi tabara niho bari kubera iki batarajayo ngo baje gusaka imbunde. Mu marimba barahari ko bataragenda ngo baje kubaka imbunde. Mu magunda barahari kandi babana na FRDC ko batarabaka izo mbunda. Kuri mbundamo barahari abamayima bazunguruka n'imbunda ko bataragenda ngo bazibake.
Mu gitondo cyo kuri kino cumweru bamwe mu bayobozi ba grupu ma Bijombo bari Uvira bavuga yuko babonanye na General de Brigade Mbanza Joseph, umuyobozi wungirije wa secteur opérationnel Sokola de, ababwira yuko basirikare babo misiyo yo gusaka ibigwanisho muri Bijombo ariko nta gahunda yo kwambura abaturage amafaranga cyangwa ibyabo bahawe, kandi ko babikoze bazahanwa kandi bagasubiza ibyo bambuye abaturage. Vedas Ngabo kubwararijwe rya Amerika Uvira mutara kivuye
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dusubiye mu Rwanda mu karere ka Rusizi kari mu burengerazuba ahavugwa abanyagihugu bagiriza ikigo cya leta kijeje gutanga umuyaga nkuba REG kubononera ibiterwa ntikibishure. Umenyeshamakuru wacu Temistocle Mutijima yabagendeye adutegurira ino nkuru.
Icyo gihe baraje bafata imyaka y'abaturage baratema
bacenye ikawa zanje bacena myende bacena indimu n'amavuka noneho ndategereza.
Ni bamwe muri abo baturage biganjemo mu murenge wa Nyakabuye ho mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda baragaruka ku kibazo cy'imitungo yabo yangijwe ubwo hakorwaga umuyoboro w'amashanyarazi unyura muri uwo murenge.
Baratema barambika hasi hari n'ibiti by'intuzi bigeze kuri 20 nabyo baratemye barambika hasi, hari n'ikawa zigeze ku 10 nazo baratemye barambika hasi, hamwe n'izindi 150 byose bashyize hasi. Imyaka yo baratubwiye ngo imyaka ngandurarugo ngo iyo ngiyo yo ngo ntabwo ngo tubivuga kuko n'imyumbati yari irimo baratemaguye barambika hasi.
Ikibazo cy'aba baturage kirafata imizi mu mwaka w'2012 ubwo icyari ikigo cya leta y'u Rwanda gishinzwe ingufu amazi isuku n'isukura Ewasa mu mpine cyatunganyaga umuyoboro ujyana umuriro w'amashanyarazi muri ibyo bice batuyemo. Ku rutonde biragaragara ko ari abaturage bagera kuri 99 babariwe amafaranga y'u Rwanda yose hamwe asaga gato miliyoni 15. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu imyaka ibaye 9 bayasiragiraho.
Akarere twagiye tukandikira n'umurenge twagiye tuwandikira ibyo bintu byose ku murenge hariya ushinzwe ubutaka ibyo bintu arabizi. Ari n'igihe nanjye ubwanjye nigeze njya kumwirebera arambwira ati genduza n'icyangombwa cy'ubutaka cy'aho hantu ndagenda ndagifata ndagifotora nacyo ndakimuhereza arambwira ngo bagiye ngo kubyohereza. Harangiye hafi nk'imyaka 3
nta n'urufaranga na rumwe bigeze baduha, ahubwo turaza ku murenge murenge ukavuga ngo nitugende ku karere ngo bazaba batubwira. Kugeza na n'ubu turacyateza amaso.
Narindi ku karere inshurizi 3 ngenda ndari nyakarenzo n'urugendo rwanjye n'inkoni n'umuvuduko ngongera nk'arari muhanga nkagera hano ku munsi wa.
Uretse ku rwego rw'akarere ka Rusizi aba baturage banavuga ko ikibazo cyabo bagiye bakigeza kenshi ku badepite ubwo babaga bakoreye ingendo z'akazi Rusizi nyamara byose ntibigira icyo bitanga. bagasanga kari akarengane bakomeje gukorerwa n'inzego zakabarenganuye.
Nta karengane gakomeye rwose, yereye ubona ari akarengane, none se bagutemye indimu imyembe ikawa isina wareberagaho, urumva ubuhombye.
Nta karengane gusa kari nahanga ko wagira ngo twese u Rwanda turimo nk'ubw'igihugu abandi barimo. Twarapfuye, twarapfapfanye, byaratuyobeye. Abayobozi nibo bakadukurikirana ibyo bintu, twebwe twaheze mu gihirahiro. Abayobozi ubu ureba ukabona ntacyo bibabwiye.
Twebwe turasaba ko natwe baturenganura bakaduha urwo rufaranga rwacu, natwe tukarwikenuzamo. Nweze ko andi bo bayahawe atari ibyabo byangijwe. Kuki se twebwe batugeraho ntibayaduhe.
Ubuyobozi bw'ikigo cya leta gishinzwe ingufu REG buravuga ko amafaranga yabo baturage yamaze kugezwa ku bigo by'imari bafungujemo konti, igisigaye ari ukuyashyira kuri konti zabo. Bwana Francis Kiza uyobora REG ishami rya Rusizi akizeza abo baturage ko bitarenze icyumweru kimwe baraba bamaze kwishyurwa.
Hari n'ingurane REG yarangije gutanga ariko yari ikiri muri sako yasabaga ope uzaratwanze rimwe akazibura kugira ngo avuge ko bitarenze icyumweru gitaha ababaruwe rwose akanishyurwa ari muri za sako zaba tuzazigeza ayo marisiti bakabaha ingurane zabo. Bitarenze icyumweru gitaha ope zatangiwe amafaranga zose sako zaba zazibonye.
Ubusanzwe itegeko ryerekeye kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange mu Rwanda ari naryo rishyira imiyoboro y'amashanyarazi mu bikorwa by'inyungu rusange riteganya ko umushinga ugiye gukorerwa hari imitungo y'abaturage wakabaye utangira iyo mitungo yaramaze gukorerwa igenagaciro no kwishyurwa. Nyamara hirya no hino mu gihugu hakomeza kumvikana abaturage basaba kwishyurwa ingurane z'imitungo yabo ku mishinga y'inyungu rusange imaze imyaka n'imyaka ikorewe ku butaka bwabo. Ibyo byarabaye batarishyurwa imitungo yari buriho. Ibyo benshi mu bakorerwa ibyo babona nko kwirengagiza amategeko nkana kwa banyiri ugukora iyo mishinga. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Mukanya turava duhana gahinduke ari ku imbere ku gahana rika tubanze turabire hamwe yagezeho mu gisata cha sport mu gihugu cy'u Rwanda aho ikipe y'igihugu ya Tunisia yaraye yegukanye igikombe mu irushanwa rya Afrobasket gari maze iminsi ribera i Kigali. Ibindi na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda yabidukurikiraniye.
Mu irushanwa rya Afrobasket ryaberaga mu Rwanda ryaraye rirangiye, ikipe y'igihugu ya Tunisia niyo yegukanye igikombe itsinze ku mukino wa nyuma ikipe ya Cote d'Ivoire amanota 78-75. Abakinnyi nka Salem Djiri, Radwan Slimane na bagenzi babo ba Tunisia bakomeje kugenda imbere y'inzovu za Cote d'Ivoire kuva ku gace ka mbere k'umukino kugeza ku ndunduro. Tunisia yongeye kwisubiza iki gikombe cya Afrobasket kuko ari iheruka kugitwara mu mwaka 2017. Ikipe yatahanye umwanya wa gatatu ni Senegal yawegukanye nyuma yo gutsinda Cap Vert amanota 86-73. Muri rushanwa rya Afrobasket rirangiye, ikipe y'igihugu y'u Rwanda yaviriyemo mu cyiciro cya kamarampaka cyari kigamije gushakisha amatike kimwe cya kane kirangiza. Iri rushanwa rya Afrobasket ryari ryitabiriwe n'amakipe 16 ariyo u Rwanda, Angola, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Cape Verde, Misiri, Guinea, Repubulika ya Central Africa, Kenya, Mali, Nigeria, Cameroon, Senegal, Uganda, Sudani y'Epfo, Cote d'Ivoire na Tunisia ari nayo yegukanye igikombe. Mu mupira w'amaguru, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ejo ku cyumweru kuri Stade Kigali i Nyamirambo yahuye n'ikipe y'igihugu ya Kenya Harambee Stars. Ni mu mukino w'umunsi wa kabiri mu rugamba rwo gushakisha amatike yo kuzahagararira umugabane wa Afurika mu gikombe cy'isi kizakirwa muri Katari umwaka utaha. Mbere y'umukino w'u Rwanda na Kenya, umutoza w'Amavubi Mashami Vincent yari yavuze ko ikipe ya Kenya ariyo kwitonderwa, ariko nanone akongeraho ko nta yandi mahitamo u Rwanda rufite usibye gutsinda.
Ni ugushaka uburyo twahagarika iyo distribution y'imipira miremire cyane ijya kuri Michael Runga, kuko ni umukinnyi ufite igihagararo cyiza, ni umukinnyi ukunda amaduel cyane kandi ni umufinisha mwiza. Urumva ko tugomba gushaka uburyo bwose twa redistribution y'imipira miremire twayikupa kugira ngo natwe dushake uburyo twajya mu rugo rwabo no gushaka ibitego. Urabizi neza ko tutagize umukino mwiza, na resulta ntabwo yabaye nziza kuri twebwe. So twe dufite inzira imwe yonyine gushaka intsinzi, nta yindi nzira n'imwe dufite.
Ku munota wa 10 w'umukino, ikipe y'igihugu ya Kenya yafunguye amazamu ku gitego cyatsinzwe na Michael Olunga. Abdul Rwatubyaye w'Amavubi yishyuye iki gitego ku munota wa 21. Umukino warinze urangira amakipe anganya igitego kimwe kuri kimwe, u Rwanda rugira inota rimwe kuri 6. Muri iyi mikino y'amajonjora mu matsinda, ikipe y'igihugu y'u Rwanda iri mu itsinda rya 5 hamwe na Kenya, Uganda na Mali. Uyu munsi ku wa mbere, Uganda irakina na Mali i Kampala. Dusoreze muri volleyball, aho u Rwanda rugiye kwakira imikino y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu ku makipe y'abagabo n'ay'abagore. Kuri wa kabiri nibwo amakipe atangira guhatana mu cyiciro cy'abagabo. Ku ruhande rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda, mu rwego rwo kwipima, yakinnye imikino ibiri ya gicuti yayihuje na Cameroon. Ikipe ya Cameroon itsinda u Rwanda iyo mikino yombi. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Akaba ino ngaha duce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru vya mbere twari tubafitiye muri kino gitondo kuri uno wa mbere. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire. Kuri mikro mari kumwe na Joe Diane Ninahazwe, yakoze Fasil Gebehu yavyegeranije ku izina rya bagenzi bacu bose rero tubikibanuye twifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose ahanje turongera amakuru atandukanye yo masaha ari imbere mu kurindira mugira umunsi mwiza mubanye no muvyanyu.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.